VOA. Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 16 kwezi kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Ayo yanyotwe 182 baje batubwira yuko baje gutwigisha kurima igitegwa cy'umuceri imyaka 3. Bamaze gutwigisha imyaka 3, iyo myaka 3 iheze aho hantu ntibahadusubije.
Uyu ni Manirambo na Joseph ari mu banyazo amatongo na commune Giheta intara ya Gitega hamwe n'ishame rya leta gigwiza imbuto izabu. Iyo nkuru y'imiryango irenga 190 itagiraho ikubita isuka nyuma y'ukunyagwa iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Turi kwa kane turabafitiye n'ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko matora y'abashingamateka yarayabaye mu gihugu c'u Buholande. Bivugwa ko ibiharuro gushika ubu vyerekana ko Mark Rutte, umushikiranganji wa mbere, yashobora kuba yatsinze ku rugero rutari rwitezwe. Uwo bahiganwa Rutte asanzwe aterekwa abimukira hamwe n'abayoboke b'idini ya Kiislam. Imyamamazo ya Wilders yabaye icigwa ku bijanye n'ibihe ibihugu vya Buraya biriko biracamwo inyuma y'aho Ubwongereza buvavanuriye n'ishamwe rya Buraya. Intsinzi yiwe ikaba yasa n'izobangamira imigenderanire hagati y'ibihugu vya Buraya. Ni mu gihe yari yasezeraniye kuzobuza abimukira baturuka mu idini ry'abayisilamu gusubira kwinjira mu Buholande, kugaza imisigiti, guhagarika igurishwa ry'igitabo c'Ikorowani hamwe no kuva muri ishirahamwe rya Buraya. Bivuga ko umugambwe wose uzotsindira intebe nyinshi uzotegerezwa gukorana n'iyindi migambwe kugira ngo ishobore gushinga leta nshasha. Yamara imigambwe ikomeye yose ikaba imaze kumenyesha ko itazokorana na Wilders. Mwomenya ko amatora yo mu Buholande azokurikirwa n'ay'umukuru w'igihugu mushasha mu Faransa mu kwezi kuza kwa kane hamwe nayo mu Budagi mu kwezi kwa 9. Tukivuga ayavugwa ku mugabane wa Buraya, umushikiranganji wa Turukiya ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Omer Selik yarasatiriye ishirahamwe rya Buraya ahamenyesha ko ivyo Turukiya yasabwe vyose ku bijanye n'amasezerano y'impunzi babikoze. Selik avuga ko atagituma abona ayo masezerano yogumaho, akavuga ko iryo shirahamwe ritubahirije amasezerano yayo. Ayo masezerano yasaba Turukiya kwakira impunzi zinjiye muri ico gihugu zitemewe n'amategeko hamwe no kongera za umutekano ku mipaka yayo kugira ngo igitigiri cabimukira bagana umugabane wa Buraya kigabanuke. Turukiya yagiriza ishamwe rya Buraya ko ritabaye rikireka abanyagihugu bayo ngo bagendere ibihugu vya Buraya atamapuro z'ingendo barinze gusabwa. Ishamwe rya Buraya risigura ko Turukiya itakoze ivyo yasabwa kugira ngo abanyeturukiya baronswe ubwo burenganzira. Ubwo ruhagarara rwiyongereye inyuma y'aho ibihugu vy'u Buholande n'Ubudagi vyankiye abashikiranganji ba Turukiya kugira imyiyamamazo isaba abanyeturukiya kongereza ubushobozi Perezida Erdogan wa Turukiya. Abahinga mu vya politike bakavuga ko ukudehukirwa kwa Turukiya muri ayo masezerano bituma impari zigwira mu ishamwe ry'ibihugu vya Buraya. Abantu bashika kuri 45 barishwe bahitanywe n'igisasu c'umwiyahuzi ku mugwa mukuru wa Siriya i Damasiko. Amakuru yatanzwe n'ibiro bijeje kumenyekanisha amakuru muri Siriya avuga ko ico gitero cakozwe n'umwiyahuzi yamara nta bindi vyashikirijwe. Ico gitero kibaye mu gihe hari kindi caheruka guhitana abantu bashika kuri 40 n'abandi 120 bakomeretse mu kibanza abashite basanzwe bahuriramwo. Inyuma y'amasaha make ico gitero kibaye ejo haciye hakurikira ikindi cabereye mu nzu y'uburiro mu buseruko bw'igisagara ca Damasiko. Televiziyo y'igihugu yatangaje ko ico gitero cahitanye abantu batari bake. Ishami rya Al-Qaeda rikorera muri Siriya rikaba ryaciye ryemanga ico gitero. Abenshi mu baguye muri ico gitero barabanye Iraq nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu aho muri Siriya. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 nimba muri mu giheta mu ntara ya Gitega co kimwe n'intara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo naho mukatwumvira kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mwashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye kuri ubuga bwo kuri internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na kubuga kwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe hari imijyango 940 yo kumutumba wa Muremera turi muri zone na commune Giheta vy'intara ya Gitega ivuga ko yanyazwe amatongo na commune Giheta hamwe n'ishamwe rya leta rigwiza imbuto izabu abaserukiri yo mijyango bari tuye ubutungane kugira ngo babakomoreza amatongo bavuga ko barimye kuva ku ntwaro ya cami bagira ko baranatsinda commune Giheta n'ishamwe izabu yamarayo matongo commune yarase kuyabasubiza abo banyagihugu bakamenyesha ko inzara izuri inzara mu miryango yabo kubera kuburaho bakubita agasuka inkuru dutegurirwa n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Asabimana
Ayo matongo y'imijyango isaho gukomorezwa arahitwa indebe ku mutumba wa Muremera zone na commune Geti ntara ya Gitega. Ico kiya ca ndebe gifite uburinganire bwe gitari 50 cahora ari kigega co mu kirimiro kikiri mu minwe yabo banyagihugu nkuko abahora bakirima babivuga.
Zari ndimiro ziteye igomwe noho bimburire amashaka, uburo, ibigori, biharage, cavamwe indya nyinshi hari imaje fa ku nkombe baharima amashu, ibiraya byinshi byaduga Gitega byava harya nyishi zahora ziduga Gitega izindi zishi Bujumbura babirimira ngaho n'ubu nta na kimwe ubwo n'urukangaka bijya n'ibyatsi bitiri zigangori nta kintu kihari ngaho urabona n'ishamba gusa
Manirambona Yozefu umwe mu baserukira abanyagihugu aratubwira uko barose ayo matongo
yagazuwe kera cyane n'umuganwa yitwa Mboneko niwe yatanguye gukora igikorwa cyo kugazuza ubwambere mu nyuma niho haca haza umuganwa Ncanyi abariwe bira kunyene gukora icyo gikorwa cyo kugazuza ayo matongo hari kakiri ku ntwaro ya cyane hahava haza umuganwa ariwe yabaye mu baganwa banyuma Nkeshimana Gasupari ayo matongo yari gwacu yagiye gukugwa igihe bagiriye amatora yo mu za 32 haca subira rero baburugumese zina rya bamusitante ryari bwa umuburugumese wa mbere yatwaye ino commune yitwa Manirakiza Karori ayo matongo yagumye ara y'abanyagihugu kubandanya mu za 18 bamusitante bagenda bakurakuranwa
amatongo ya mbere banyazwe n'ishiramwe rya leta rigwiza imbuto izabu mu mwaka w'1982 bababwira ko bagire babigishe kurima igitegwa cy'umuceri nkuko tubibwigwa na Nirambo na Yozefu hari muwavuga ko banyazwe
aya mbere twayanyazwe mu 82 aya yanyazwe mu 82 baje batubwira yuko baje gutwigisha kurima igitegwa cy'umuceri imyaka 3 bamaze gutwigisha imyaka 3 iyo myaka 3 iheze aho hantu ntibahadusubije
ikindi gice cico kiyaya canyazwe mu mwaka w'1996 mu gihe cy'intambara naho Imana Yohani numwe mu baserukira imijyango ivuga ko banyazwe
wa mustanhere Rusake Yozefu yitwaje igikenye kuko yisunze intambara ziko zirabera muri ako karere cyane cyane abasirikare ntubanyagihugu bashwaye muri iyo myaba bariko baririmira aho kubandanya ivyo yarije atumbere yaciye yinyavya ahitana abasirikare 8 baca batera mu banyagihugu barabirukana ari naho babafata bakabagirisha bya furambi abana baburiza banyina barabanyaga amasuka abandi bahungira mu mbizu bya ezini isanzwe ihari niho rero ibararyagwa barakubitwa barashaya bamwe baragirwa ibimuga abandi barapfuye
abanyagihugu bari tuye inzego zitandukanye z'ubutungane baratsindira ayo matongo ariko kuyashikirizwa kiracari kibazo cy'akananira bahinga nk'uko bivugwa na Manirambo na Yozefu ari mu baserukiye abandi mu butungane.
Ni kuri ubutungane bwobwo bwaraciye imanza ukutisunze ibyubahiro cyanke ubutoni, ariko rero icyabyononye nakagaye bagaya twebwe abantu banyarucari kuko twebwe atacyo tumaze. Ntitubona rero ingene izo manza zoguma tubaho amaboko imugongo. Amasentare yose agenga iby'amatongo mu Burundi barayahetuje barirekanye uko ayo matongo ari abanyagihugu.
Nkuko biboneka mu rubanza rwaciwe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2019, urubanza rwasomwe na sentare icimanza za leta ishashe igitega. Sentare yari yasavye izabo gusubiza amatongo canke itanga ikiguzi kingana na miliyoni 50 kuri abanyagihugu ku matongo yanyazwe na komine Giheta. Iyo sentare yasavye komine kuyasubiza atatirinze gusaba. Komine Giheta yarunguruje gushika muri sentare na inyuzwa ariko yagumye itsindwa. Komine Giheta ntiyahagarikiye ngaho, yarandikiye umushikiranga ndubutungane kugira ngo afate ico kibazo mu minwe, ariko nawe yarahebuje komine Giheta. Mwikete inimero 550 akarongo gatambitse 10 97 akarongo gatambitse CAB akarongo gatambitse 2016 byanditswe ku inekerezo 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2016 rikandikwa na Emelo Hantin Kanyana. Mushikiranje w'ubutungane yasabye umushingwa manza wa leta ntiraba master kwemera urubanza rwaciwe n'amasentare atandukanye. Abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kubafasha kugira ngo urubanza rwaciwe n'amasentare rushigwe mu ngiro. Baronko bakubita gasuka Alexis Manirakiza musaneri wa komine Giheta twamurondeye kugira ngo agire ica bivuga ko telefone yiwe ntiyayitavye. Amakuru twavuye dukura mu Giheta nuko musaneri Manirakiza aheruka kugira isanganya ry'imodoka akaba amagara mukitse mu Giheta mu ntara ya Gitega. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidele, tukiri mu ntara twobwira batwumviriza ku ntara zishika 10 muri 16 zigize igihugu arizo zibangamiwe n'ingaruka z'ibiza bivuye ku ruzuba n'imvura. Muri kino gihe abarongo y'ugwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo ivyo biza vyashikiye bakavuga ko bariko baraharura igitigiri c'abantu bugarijwe navyo na cane cane mu bijanye n'ikena ry'ibifungurwa, gutyo leta ngo ishobore kugira ico ibivuze ko mu kiganiro commissaire Nemako Antoine ahejeje kugira na mugenzi wacu Diane Ndonse yatanguye amubwira uko ivyo biza vyatanguye.
Kuva mu mwaka wa 2015 harabaye ico bise El Niño ikabije mbere kuva haize nk'imyaka 20 tutabiheruka. Byatuma rero haba imvura y'umurengera n'imiyaga igihuhusi. Ico giharabaye imyuzuro itari mike, hamye imvura ironona imirima, amazura bomoka biraro, amabarabara n'ibindi. Be n'abantu bamwe bamwe barasetse ubuzima. Hanyuma hakurikiye mu mwaka uheze ico bise La Nina 2016-17, aho naho habaye imvura nke cane mu burere butari buke.
Nubuhe buce bwabangamiwe kuruta ahandi?
Ibice byabangamiwe ni intara ziri mu burengero mu karere k'Imbo mu kiyaya cane cane, hanyuma muri Bugesera mu makomine ya Bugabira na Busoni, za Muyinga mu makomine amwamwe, Cankuzo mu makomine amwamwe, mu Ruyigi mu makomine amwamwe, mu Buyogoma no mu kiyaya c'Ukumoso no mu Buragane mu Bumanuko.
Mwebwe musanzwe murongoye ugwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye, muriko mukora iki kugira mutabare abo ivyago vyashikiye?
Aho ivyo bishikiye kuva mu mwaka wa hera leta ntiyicaye icishije mbere mu rwego rujeje gukinga ibiza no gutabara vyashikiye. Leta yate yakamo abanyagihugu ratera kamo abafashanya kugira ngo begeranye uburyo, kandi byarabaye barasho gufasha mu Kirundo ahazabanza n'ahandi. Mugabo nuko basanga hari ubukene bwinshi cyane ntibyakwiye na gato kuko benshi ntibimbuye, aho usanga ku masoko atakiriyo n'ibiciro ugasanga byamaze kuduga n'ubufite two dufaranga ntagishobora gusoma ibikwiye.
Ego muri kino gihe ni giki muri ko murakora ko nubundi imvura dutanze akarorero nko mu ntara ya Bubanza iraherutse kugaruka gusinzikaza abanyagihugu nyene bari basanzwe bari mu bukene bw'ibyo bafungura, bere no mu ntara ya Ruyigi aho ntanze akarorero kaho iyo mvura iherutse konona ibintu. Ubu muri ko mukora iki kuko abo bantu baravuga yuko barara hanze kandi basanzwe batagira n'icyo bafungura? Muri ko mukora iki mwebwe muri ugo rwego?
Nk'uko nayivuze ubwa mbere na mbere, umva leta irafise ku mutima yaratera kamo nabo ifashanya. Muribuka yuko nka leta y'Ubushinwa yarungitse amatoni arenga 5,000 y'umuceri igice ca mbere kiamaze gushika aho kizosahiriza n'abanyenyengera zoshobora guca baboneraho bafashe, kandi n'abandi tuvuge nka za FIDA bari kwatanga hamwe hamwe na za FAO bagatanga imbuto kugira ngo abanyagihugu baronke cibazo kwikoraga mu myisiza
muri uko gufasha murafise igitigiri cy'abantu bakeneye izo fashanyo muri kino gihe nimba mugifise mumaze gufasha abangana gute igitigiri gisigaye cyo bakingana gute
nta gitugira nyiza turaronka turafise bure gusa aho twabonye intara zasindikaye gusumbye zindi ni intara 10 ariko kirakorwa ubu twarungitse abantu mu izo ntara zose kuya twegeranye ibiharuro dufatanikanije na OCHA nabo dukorana mu rwego rukuru rw'urujejwe gukinga ibiza kuya twegeranye ibiharuro mu bisata bitandukanye dufatiye cyane cyane mu byerekeye byufungurwa murazi ko ari byo yose biva ko bigira ingaruka iyo bibuze bikenye bigira ingaruka ku magara y'abantu bigira ingaruka ku ndero ku mashuri yatangira ziriho abana bahe bashuri ari benshi n'ibindi byinshi ibyo rero turacagiranye ibiharuro tukarangicagiranye gikwiye tuzobarekera abadukurira muri leta kugira ngo bayikorere ko bashobore kuronka ibiharuro kugisata gwisata bashobore gutera kama kandi bashobore kuronka inyishu batanga itomoye
ariko mu byegeranyo mutanga ico kibazo cibiza murabona ko ari kibazo kiriko kiraza gisongera isibe mu bijanye n'inzara abanyagihugu basanzwe
nibyo kiza gisongera isibe inzara ibihinda kuragi ibihe turabona yuko itorohereza abanyagihugu na gatoyi kuko ni imvura ikigo cyaje ucatumenyesha yuko muri amezi kuba muri ntwante gushaka kweza kwa 5 yuko hari imvura kandi murayibona imvura yariho ubu naho yaciza isongera isibe igwa ari nyinshi cyane akagura ubura n'imiyaga ugasanga nubaziga kwimbura n'ubu ntazokirira nibyo rero ko irihinda kuragi ibihe na nyene yije isongera isibe ku kene bwa busanzwe mu banyagihugu
commissaire Ntemako Antoine murongoye ugwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye ndabakengurukiye
murakoze namwe
arakoze Diane Ndonse ku kiganiro agiranye na commissaire Ntemako Antoine hagataha makuru dukura mu bushikiranganje bwo gushigikirana nuko inama nshikiranganje kuri uno mwanya iri kwiringa ikibazo kijanye n'ibiza by'inzu by'imvura n'uruzuba tumira mate gato hama ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bije biranuganuka kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akari na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
ya foto ya twatwana twiga twicaye hasi n'ubiracari ku mbuga ngurukana bumenyi iracahana hanwa niyo nkuru iri kiranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyane nkuko vyari mu ndwi yahera ari naco gituma dushimye kwigaruka ko imwe muri ivyo rero nuko iyo foto yerekana abana bicaye ku matafari hamwe no kumabuye imbere yabo hari umwigisha ariko aratanga icigwa kwera ku muntu yayishize ku mbuga ngurukana bumenyi n'ubu ataratanga umwidondoro wayo abatari bake babandanya bibaza ibitari bibike bitari ndukanye harimo kuzazanigwa kuri ivyo bijugu y'America ryarishikiye neza na neza aho iyo foto yoba yaravuye kuko yagendereje ikamenya ko hari mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse niwe yaduteguriye ino nkuru
iyo foto yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi itarike zitatu z'uko kwezi ndayiravye iri kwa bana bakiri bato bo babiga nko mu mwaka wa kabiri cyane mu mwaka wa gatatu bicaye kudutafari duto duto bagerekeranije ari tubiri canke dutatu abandi bicaye kumabuye ifoto irerekana kandi n'igice cy'abandi bana bicaye kubigegene by'ibiti aha kandi biboneka kumengo iryo shure ririmo inkungugu yayo matafari abo bana nta mwambaro uranga ishure bambaye ikigaragara ko ari abanyeshure nuko bafise amakaye hakaba n'umwigisha imbere yabo ari kukibaho biboneka ko ari karatanga insiguro z'icigwa abatari bake barahaririye ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko iryo shure ritari mu Burundi aho bamwe bacacisha bavuga ko iryo shure riri ahitwa Ubusenge muri komine Muhuta ijwi rya Amerika ryarishikiye ku mitumba kuraba koko iryo shure ribaho nuko yasanze ahubwo atari shure rimwe gusa abana biga bicaye ku mabuye ahubwo ari amashuri ashika abiri yo muri zone Busenge muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge Tiongeye ijwi rya Amerika ryasanze bicara kumabuye gusa ahubwo no hasi barahagandagaza bagatuna mavi bakayandikirako ariko rero nkuko bisanzwe turabasomera bimwe mu byagiye birandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi tutabasomeye abavyanditse kuko tutavuganye nabo duhere kuri uyu yanditse avuga ati mbega mbega biragoye kwemera. Uyu nawe ati abazungu bavuga ngo twese twizuko. Ibaze kandi muri Afrika tufise ibiti n'abafundi bazi gukora intebe birababaje. Hari n'uyu yanditse avuga asa n'uharira ati sinibaza ko ari mu Burundi. Ubu nawe acasa n'umwishura ati usenge komine Muhuta ni mu Burundi. Ubu nawe ati ibintu nk'ivyo birateye isoni kandi birababaje mu 2007 n'ukuri. Hari n'uyu yaciye abaza ati murazi neza ko ari mu Burundi. Dusome n'uyu yanditse asaba avuga ngo ababishoboye gerageza mudutohoreze niho twomenya ubumenyi abo bana b'igihugu bazoronswa. Uyu nawe ati dukora iki kugira duhindure ivyo bintu n'isoni kuri twebwe. Twongere ko n'uyu avuga ati mu mwaka w'1969 niga mu ishure ry'ivyatsi kuva hasi kugera hejuru ariko twicara ku ntebe bitera bikinyuma. None turangirize kuri uyu nawe yanditse ati nibitera soni ku gihugu cacu nimba ari Muhuta n'abanyagihugu baho bakwiye gucirirwa urubanza. Aha rero ijwi rya Amerika ryarishikiye aho iyo foto yanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi yafatiwe ni ku ishure shingiro rya Rubura riri ku mutumba wa Rubura muri zone Busenge ya komine Muhuta y'intara ya Rumonge. Iryo shure riri nko ku birometero 200 uvuye ku ibarabara rikuru rya Bujumbura Rumonge.
Yagutiki buri kukiye
ahari ishure ryo mu mwaka wa gatatu. Umwigisha ariko yigisha abana bamwe bicaye hasi mu ivu abandi ku kirundo cy'umusenyi uri ku ruhome rw'inyuma. Abatashimye kwicara hasi nabo bicaye ku mabuye abandi ku matafari. Ariko kandi hari n'intebe zitatu imwe yategerezwa kwicara ko babiri yicaye kwa abana bane. Iyo bageze kwandika bamwe baca bayivako bakicara hasi kugira ngo bagukigwe. Muri aba bicaye ku mabuye batubwira ingorane bagira bariko bariga. Uyu n'umwe muri bo.
Iyo uriko riga wicaye hano kwibuye wumva gute?
Ndababara.
Ubabara he? Urashobora kwandika neza?
Oya.
Nibiki bihora bigucika? Hari indome zikugora kwandika kubera wandikira ku mavi? Nkizihe?
Nafe.
Nubwo uyu mwigisha ariko arigisha bamwe mu banyeshure bicaye mu musenyi bariko barawukinisha abandi baraba hanze kuko bariko bigira mu ishure ritagira amadirisha n'umuryango. Uretse ko gusamara kw'aba bana umwigisha wo muri iri shure Shimirimana Evelyn avuga ko uko kubura intebe aba banyeshure bicarako gutuma bimugora kubigisha kwandika batumbereje umurongo wo mu ikaye. Ivyo kandi bigatuma banunguruzwa mu mwaka ukurikira hari bikibagora kwandika.
Gutumbereza ntavyo bazi kwandika iryungane barashobora kujyandika naho nyene ni ibintu mengo n'urujegwe bimwe byo bavyandika umwana wo mu wa mbere atari wo mu wa gatatu.
Uyu mwigisha abandanya avuga ko uko kwicara nabi kwaba banyeshure kubaruhisha ahavuga ko bahaguruka bakamusanga kukibaho kugira ngo bahandikire bahagaze mukuruhurira imigongo. Bamwe mu bavyeyi baharereye bafise amakenga ko abana babo bashobora gukura ingingo zimwe zimwe z'umubiri zitagororotse. Maniraha Diane umwe mu bavyeyi amakenga yiwe ahagaze ko bashobora no kugwara amafigo.
Turibaza ko abana bagira nk'ingorane nk'imu mafigo kubera nk'umwana agiriwe yicaye yunamye yandikira uko ku mavi kuva mu gitondo gushika nk'izisaha urabona ko atari vyiza.
Tumenyeshe ko kuva mu mwaka wa mbere w'iri shure shingiro rya Rubura gushika mu mwaka wa gatanu abanyeshure biga bicaye ku mabuye no ku matafari abandi ku bigegene by'ibiti. Iryo shure rikaba rimaze imyaka 9 ibintu biruko. Ariko muri kino gihe abajeje intwaro bavuga ko bariko barakoresha intebe mu kugerageza kugarukira kuri abo banyeshure. Imuhuta mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse urakoze. Tuve imuhuta dusubire gatonya i Bujumbura aho ari inkuru dushikire y'abanyeshure batano muri kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha NS bahagaritswe n'igipolisi kuri no wa kane mu gatondo bose uko ari batano bari mu baserukira abandi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Birika neza ariko aca ijyanino iyo nkuru. Mwiriwe Eloge.
Amahoro Diane.
Imvo y'ihagarikwa ry'abanyeshure batano ni yahe?
gushikubu diane ihagariko ry'abanyeshuri nta uramenya ngo babahagarikiwe iki niki kanuni kuko bari bahamagawe na magistra kugira ngo abumvirize wo muri parke kukira sentare nkuru yo muri komine ya Mukaza ku mugwa mukuru Bujumbura no kuvuga batatu muri kaminuza y'u Burundi bari baranye umutimitahe hanyuma babiryo muri NS nabo bari baronkejwe mitahe mu gitondo
imitahe yabo yari yanditse kwiki
kumitaya yao kwa rukuja kumvirizwa nukufuga ko kwa rukuja kumvirizwa nubu bagenzwa wanibuza wabuga wabuga bati nitukumbinge na bantu bagiye kumvirizwa nubu magistra hanyuma bagacyafatwa n'igipolisi kandi bari bahamagaye kugira ngo bumvirizwe tutazi ikiko kirabagira
kugera ino saha none bari hehe bafungiwe
ubu bagenzi babo bavuga ko batazi aho bafungiwe ariko bamwe bamwe banuganuga yuko imodoka z'igipolisi zabafashe za zitatu ngo zoba zafashe inzira itumbera mu iperereza ry'u Burundi ahari ubusho bw'iperereza ry'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura nyene
abanyeshuri bagenzi babo imiryango yabo hari ico isaba
kamaze kuvugana na magenzi babo nabo nyine bari mu rwego rw'abaserukira abandi basaba ko icya mbere bamenyeshwa ko bafungiwe icya kabiri basaba ko barekurwa kuko ku bwabo bagira bati nta kintu na kimwe bagirirwa icyo biko ariko Diane no kubwira ko aba muri NS bo bashobora kuyumvira ko ngo bagenzi babo baba mu cyatumye bafatwa gishobora naho batarabimenya kuba gifitaniye isano n'ibijyanye n'itunganywa rishyashya ry'agafashanyo icyo bita bourse aho leta yaherutse gufata ingingo itekoteka zigaterwa kuri kumwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kubu abanyeshuri bazaha bahabwa agafashanyo bourse nk'ingwate bagariha mu nyuma mu gihe bahora bagahabwa ku buntu uburera abanyeshuri muri NS bari bamaze gutanga urwandiko bavuga ko bazuhagarika ivyigwa kugira berekane akababa kabo kuva ku itariki ya 2023 uku kwezi kwa gatatu bagira bati ntitubizi bishobora kuba bifitanye isano ariko babagira bati n'ubu ntidushobora kuyibwira tutegereza kuyibwirwa n'ababafashe
Eroje urakoze cyane turaza kongera tukwikore ko mu biganiro byacu n'amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire aho iyo nkuru izoba igeze
urakoze nawe Diane
imbere yuko dusozera dukubitire gatonya mu ikambi ya Mahama aho ubushikiranganje bujejwe impunzi no gukinga ibiza bufatikanije n'ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi mu Rwanda riheruka gusohora icegeranyo cerekana ingene uburinganire hagati y'abagabo n'abagore bwifashe mu ikambi y'impunzi atandukanye ari mu gihugu cy'u Rwanda ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Désiré Hatungimana
muri ico cegeranyo biragaragara ko abakenyezi badahabwa agaciro gakwiye ugereranije n'abagabo na cyane cyane bivuye ku buzi bakora bumwe bumwe butuma bahura n'ibibazo by'ihohoterwa kuja guhiga amazi mu makambi amwamwe hari ubukene bw'amazi canke kuja guhiga inkwi n'igikorwa kenshi cyiharijwe n'abagore aho bamwe muri bo bafatwa ku nguvu bazira ibyo bakora hari n'abandi bakubagurwa n'abagabo babo bivuye ku bukunzi bw'inda canke ku kaburegwe abandi bakicishwa umuruho n'abo bubakanye kubera kwiganza Azam Sabera serukira ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko uburinganire hagati y'abagabo n'abagore atabuhari mu makambi ari mu Rwanda ariko ko buke buke bategerezwa kwisunga amategeko y'u Rwanda
Je dois avouer que l'inégalité du genre c'est malheureusement une question culturelle qui existe dans
Ndemeza ko ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore ari ikintu kibonekeza mu mihingo myinshi y'isi mu makambi y'impunzi hoho na gahomera bunga ndemeza cyo kimwe namwe ko y'abantu bahunze badasiga inyuma imigenzo yabo aho kenshi usanga abagabo bishyira hejuru cyane impunzi zitegerezwa kwisunga amategeko y'igihugu kiba cyazakiriye niko imigenzo y'igihugu ziturukamwo irafise agaciro mugabo tuguma tuzihinyigisha kugira ngo zimenye ko amategeko y'igihugu zirimwo ari hejuru y'imigenzo yazo
ubwo busumbane buri hagati y'abagore n'abagabo buribonekeza no mu kazi ka misi yose nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje ajejwe impunzi no gukinga ibiza Serafina Mukantabana amenyesha ko abagore bagiye kwitabwaho gusumba abagabo naho nabo nyene atarabo guheba.
Abagabo ntabwo tuzabibagirwa kuko nabo bafite ingufu kandi bafite ubwenge ariko icyo turwanaho ni ukugira ngo umugore uri mu nkambi umwana w'umukobwa uri mu nkambi utari ku ishuri ashobore kugira ikintu akora kimubyarira inyungu. Byaratangiye binageze kure kuko mfashe nka kampani yitwa Indego ubu yatangiye kujyana mu mahanga bimwe mu bikorwa bikozwe n'impunzi muzabirebe nimugera mu nkambi muzabona ibyiza biri kwakorerwa iby'abadamu bakora byiza cyane bifite agaciro bibaha amafaranga kandi bikanagira n'icyo bitumera nk'igihugu kuko biri muri bimwe mu bikorwa bijya hanze bikatuzanira amadovize.
Uwo mushikiranganji ajejwe ibibazo vy'impunzi amenyesha ko bimaze kugaragara ko hari abajejwe gutunganiriza impunzi baja mu bazihohotera ariko abo bomenya ko ngo badashobora kwihanganirwa.
Muri iyo raporo ikaba yagaragaje ko hari bamwe mu bafashe impunzi byagaragayeho ko bashobora kwitwaza umurimo bafite kuzikorera cyangwa serivisi bafite.
Arakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru muvisi idashoboye kurangira neza abakoze n'abandi bose bagize ico batera muri kino kiganiro mariko mushikirizwa na Diane Nahazwe kikabashikira ku gaino sans kimenya fatikanije na ingenieur tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu mubane n'Imana.